tumufanira byishwi by'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ku munsi wa kabiri nyuma y'intambara yagabwe n'Uburusiya kuri Ukraine, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko abantu 137 basivili n'abasirikare bamaze kwicwa. Mu ijambo yavuze muri iki gitondo, yasabye umuryango mpuzamahanga rushaho gutera inkunga igihugu cye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko Amerika izakomeza guha inkunga igihugu cya Ukraine.
Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine.
Ingabo zacu ntizigiye i Burayi kurwanira muri Ukraine, ahubwo zigiye guhumuriza no kurengera abanyamuryango ba OTAN, cyane cyane aho mu burasirazuba bw'u Burayi.
Perezida Joe Biden mu ijambo yaraye agejeje ku gihugu no ku isi. Ingabo z'Uburusiya ziravugwa mu murwa mukuru wa Ukraine, Kiev, kuva muri iki gitondo. Amahanga akomeje gutangaza ibihano afatira Uburusiya kugira ngo abukome imbere. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi, ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi ngateguwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Ndakize mwiriwe Veniste. Ayabandanya avugwa cyane n'intambara iri muri Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane yaratangaje ibihano by'inyongera ku Burusiya, ibihano avuga ko bizosubiza inyuma hafi ubutunzi bw'icyo gihugu inyuma y'uko Uburusiya buvogereye Ukraine. Perezida Biden yavuze ko Perezida Putin yateye yahisemo intambara, kandi ko we n'igihugu cy'Uburusiya bazobona ingaruka. Ibi Perezida Biden yabivugiye muri Perezidansi ya Amerika, White House, mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane. Ibi bihano bishasha bizokora ku mabanki y'Uburusiya, abategetsi bakomeye, hamwe no mu gisata cya tekinolojia. Kuri inkuru nyene, abategetsi b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe rya Buraya barakoranye mu nama yihuta ejo ku wa kane nyene, bemeranya guhana Uburusiya n'ibihano ruhasha bizofata igisata cy'amafaranga, amasoko ntanganguvu, hamwe no kunguruza abantu n'ibintu. Ibihano birimo kandi ivyerekeye viza zo kwinjira mu Buraya, hamwe n'ivyafatiwe abandi Barusiya babujijwe kwinjira ku mugabane wa Buraya, hamwe no gufata amatungo yabo. N'ibihano bizoja mu ngiro bibanje kwemezwa n'intumwa z'ibyo bihugu, ivyitezwe ko biba muri aka gatondo k'uyu wa gatanu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye ibihugu byo mu burengero gufata ibihano ruhasha nk'ivyafatiwe igisata cy'amabanki muri Iran. Ubumwe bwa Buraya bwemeranije kandi gutegura ibihano kuri Belarusia kubwo kuba iri kwirafasha Uburusiya gutera Ukraine. Tukiri kuri ayo makuru nyene, igipolisi cy'Uburusiya cyarahagaritse abantu barenga 1,500 bari mu myiyerekano yabereye mu bisagara 50 by'Uburusiya ejo ku munsi wa kane, biyamiriza iyo ntambara. Ibi byavuzwe n'umuhari wo mu Burusiya wigenga uharanira agateka ka muntu. Imyiyerekano yiyamiriza intambara yatanguye inyuma yaho Perezida Vladimir Putin atangarije intambara kuri Ukraine. Nayo ku mugabane wa Afrika, Repubulika ya Central Africa ejo ku munsi wa kane yararekuye abasirikare 4 bo mu nteko za ONU ziri kubungabunga amahoro muri icyo gihugu. Abasirikare ba MINUSCA bahagarikiwe ku kibuga cy'indege cy'Ibangi ku munsi wa mbere, bakekwa kuba bari mu mugambi wo kwica Perezida Faustin Archange Touadera. Umushikirizamanza w'Ibangi ku mugwa mukuru yavuze ko abo basirikare 4 atacaha kizobagira. Didier Tambo yavuze ko amasezerano ari hagati y'inteko za ONU hamwe na Leta atabemerera kubarengutsa imbere y'ubucamanza. Abo basirikare 4 bagizwe n'Umufaransa, Umunyarumaniya, Umunyabulgaria hamwe n'Umutaliyano. Ambasade y'Ubufaransa hamwe na ONU bavuze ko abo basirikare bari baherekeje kandi bacungereye umutekano w'umukuru wa MINUSCA General Stéphane Marchenoir, yagira afata indege imujyana ku mugabane wa Buraya.
urakoze abivuze bigira imana mukomeje kumva radio ijwi y'America yumvikanira kuri FM 104.4 bitatu mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.academoradio.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Kumusi wa kabiri nyuma y'intambara yagabwe n'Uburusiya kuri Ukraine, president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko abantu 137 abasivili n'abasirikare bamaze kwicwa. Mu ijambo yavuze muri iki gitondo yasabye umuryango mpuzamahanga kurushaho gutera inkunga igihugu cye. Mu murwa mukuru Kiev humvikanye urusaku rw'ibisasu biturika, haravugwa n'amashusho y'imodoka za gisirikare z'u Burusiya mu murwa mukuru. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jamie Detmer aravuga ko abategetsi ba Ukraine bamubwiye ko imodoka za gisirikare z'u Burusiya zavuye mu mujyi wa Kharkiv zigana Kiev. Abaturage 129 nibo bavugwa ko bamaze kwambuka bahungira mu gihugu cya Pologne. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye agejeje ijambo ku gihugu no kwisasobanura inkurikizi Uburusiya bugiye kwirengera. Yatangaje ko Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya kandi bikarishye bizagira ingaruka mu gihe cya vuba no mu bihe bizaza, ariko kandi ku buryo bitazahutaza ubukungu bwa Amerika n'inshuti zayo. Toma Kamirindi.
Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika President Putin w'Uburusiya yahisemo intambara agamije kwigarurira Ukraine yose no gusubizaho icyahoze ari URSS, Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. President Biden asobanura ko ari uguhonyanga amategeko mpuzamahanga ku buryo butaziguye, ati birasaba igisubizo gikomeye cy'amahanga yose. Muri urwo rwego yatangaje ko Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya kandi bikarishye bizagira ingaruka mu gihe cya vuba no mu bihe bizaza, ariko kandi ku buryo bitazahutaza ubukungu bwa Amerika n'inshuti zayo. Bityo yasabye n'abacuruza ibikomoka kuri peteroli kutaba barusahurira mu nduru kugira ngo bikirire no kwirinda kuzamura ibiciro. Perezida Biden yavuze kandi ko Amerika itari yonyine, ahubwo iri kumwe n'ibindi bihugu byose hamwe bigize kimwe cya kabiri kirenga cy'ubukungu bwose bw'isi, birimo ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Canada, Ubwongereza, Ubuyapani na Australia. Bateganya gukumira Uburusiya ku masoko akoresha idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, euro ry'Uburayi bwunze ubumwe, pound ry'Ubwongereza na yen ry'Ubuyapani. Ibihano bigamije guca Uburusiya mu mapiganwa y'ikoranabuhanga n'ubukungu byo mu kinyejana cya 2021 no guca intege z'igisirikare cy'Uburusiya n'ifaranga ryabwo ryitwa ruble. Perezida Biden yemeza ko ejo ruble yatangiye kwitura hasi nabi cyane ku buryo butarabaho mu mateka yayo. Ibihano byibasiye ibicuruzwa Uburusiya bugurisha mu mahanga, abantu b'ibikomerezwa bakize cyane bibyegera bya Perezida Putin n'amabanki ane ya mbere akomeye yo mu Burusiya. Umutungo w'aya mabanki uri mu mahanga wafatiriwe. Nk'uko Perezida Biden yabivuze, harimo banki yitwa VTB ya kabiri mu Burusiya ifite imari y'amadolari miliyari 250 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo yafatiriwe rero. Hejuru y'ibihano ku Burusiya, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yafashe icyemezo cyo kongera n'ingabo zo kurengera inshuti zayo bari kumwe muri OTAN, umuryango wa gisirikari uyihuje n'ibindi bihugu 29 by'umwihariko ibyo mu Burayi by'Uburasirazuba. Uyu munsi kuwa gatanu abakuru b'ibi bihugu byose uko ari 30 barahura mu nama kugira ngo bafate ingamba zo mu gihe kiri imbere. Perezida wa Amerika yatangaje kandi ko Amerika izakomeza gutera inkunga ya gisirikari igihugu cya Ukraine n'inkunga mu byerekeye ubutabazi bwihutirwa ariko shimangira ko ingabo za Amerika na OTAN zitazajya kurwanira n'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine.
Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine.
Ingabo zacu ntizigiye kurwanira muri Ukraine, ahubwo zigiye guhumuriza no kurengera abanyamuryango ba OTAN, cyane cyane abo mu burasirazuba bw'Uburayi. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ingufu zayo zose izarwanira buri santimetero y'ubutaka bwa OTAN. Izubahiriza ingingo ya gatanu y'amasezerano shingiro ya OTAN ivuga ko iyo umwe atewe bose baba batewe, bityo rero bagomba kumurwanya.
Muri uru rwego rwa gisirikari, Perezida Biden yibukije ko Amerika ubwayo n'ibindi bihugu bya OTAN barimo bohereza mu Burayi abasirikare benshi n'ibikoresho byabo by'intambara. Yasobanuye ko abagize umuryango wa OTAN bose kandi bashyize hamwe. Perezida Biden yanzuye avuga ko ibi ari ibihe bikomeye kuri we, ariko ashimangira ko iki gitero kitagomba guhita kidahanwe. Ati Amerika igomba guhaguruka, igahagarara, ikarengera ubwigenge. Niyo kamere yacu. Amaze kuvuga ijambo, Perezida Biden yakiriye ibibazo by'abanyamakuru. Yasobanuye ko atavuze ko ibihano bizahagarika Putin, ahubwo ko bizaca intege igihugu cye cyane ku buryo azagomba gufata icyemezo gikomeye. Perezida Biden yavuze kandi ko atazi niba Putin azakoresha intwaro za kirimbuzi, nuclear weapons mu Cyongereza, arme nucléaire mu Gifaransa. Yashoje atsindagira ko adafite umugambi wo kuvugana na Putin.
Urakoze Toma Kamirindi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika, Jenny Detmar uri muri Ukraine. Aratubwira ko perezida wa Ukraine yiteguye kugirana ibiganiro n'Uburusiya kugira ngo bumvikane ko Ukraine itagiraho ibogamira ariko nayo igahabwa amahoro. Umujyanama wa perezida Zelensky yabwiye ijwi ry'Amerika ati tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Urukiko mpuzamahanga rwatangaje ko rushobora kuzakora amaperereza ku byaha byo mu ntambara bizakorerwa muri Ukraine, byanditswe n'ibiro ntaramakuru Reuters. Abantu bagera ku 300,000 barusiya bitabiriye imyigaragambyo kuri uyu wa kane mu mijyi 50 bamagana intambara batawe muri yombi, ariko muri rusange igihugu kiri mu mahoro kandi hari n'abandi barusiya bishimiye icyemezo cya Perezida Vladimir Putin cyo gutera Ukraine. Mugenzi wacu Oriane itangishaka aganire n'umurundi Augustin Vyukusenge arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga i Moscow, umurwa mukuru w'Uburusiya. Yamubajije uko umwuka muri rusange wifashe.
Umuntu ariko aragerageza kuraba abarusiya hano i Moscow. I Moscow baratekanye, ariko aragerageza kuraba abanyagihugu baho genda uraca mu mametro muza mu masantre komersial aho umuntu agiye araca, urabona ko batekanye. Mugabo bagomba bakurikirana amakuru baraba ibintu ukuntu biriko biragenda, cyane cyane urabona ko mu matelefoni bagenda basoma amakuru cyane ku ma ekra. Usanga ni nko muri metro, ko mu mametro usanga ari ama ekra yerekana amakuru ariko araba hirya n'ino.
Ntacyo babivuga ko boba bafise ubwoba, canke iyo muriko muraganira mwumva bavuga bate?
Isa ntabwo bwa cyane bafise hama gusa si benshi usanga bariko baragira icyo bashikirije muriko muragenda, nko abarusiya kenshi muri nko mu mametro atawe umuntu nanye kenshi usanga bagenda batekereza ataba ariko bagira ama commentaire cyane. Bwa nka bakenya ushobora gusanga ariko ushobora kuganira cyane bahagira icyo bavuga. Urumva yuko habamwe bamwe usanga bashigikiye cyane pozisiyo ya leta yabo, kuko mba baguma bafise ubwoba cyane bwa uko OTAN yegereza imbibe z'Uburusiya. Ama bakabona yuko uvuga ati iyi etape y'intambara abantu mengani nkayo nkaho kuri ya nyuma yari isigaye kuva mu minsi yataho ibikorwa bya diplomasi bisa nkuko atacho bivuyemo.
None wewe nk'umurundi abo ngaha mu Burusiya, umurundi w'umunyeshuri abo ngaha mu Burusiya witeguriye intambara ibandanyije cyangwa igiye gukomera, wewe ubona wukoreke?
Intambara ari kwirabera ubu ibera hanini ku butaka bwa Ukraine hama nka turi Moscow usanga yuko intambara ishobora gushika gushika ku butaka bw'u Rusiya ikabandanya gushika i Moscow nibaza yuko ari abantu ba Kenya babyibaza kiretse hamwe yoba intambara ikomeye cyane yohuza ibihugu vya OTAN nkuko bavuga mugabo ariko akagerageza gukurikirana amakuru mba yuko ibihugu vya OTAN navyo nyene bari pida bavuga ko atabasirikare bazorungika muri Ukraine kugira ntibahave batuma haba intambara hagati y'Urusiya n'ibihugu vya OTAN hamwe ho byo ntambara niho umuntu yagira ubwoba cane mugabo ubu umuntu yizera yuko bizohera muri Ukraine nyene
mu makuru ariko arashikirizwa mu binyamakuru muri televiziyo nkuko bariko barabikurikirana abari ngaho onyi Moscow bo babona bigiye kuzogenda gute
abo abantu bi Moscow kubera bakurikirana ahanini nya ama information officielle acha ku ma televiziyo no vuga ati ya leta kenshi ukunda gusanga amakomantere bagira amakomantere ahuye na no vuga ati bishikizwa n'abategetsi ama ariko agerageza kuraba mu by'abategetsi bavuga nabyo ntibavuga neza aho bashaka nkuzaga kuzoshika ukumva urabona yuko n'intambara ukuntu bayise ko bavyise ko ari kugarukana amahoro n'umutekano mwabijya Donbas na Lugansk baherutse kwemeza ntibavuze yuko bagize intambara kuri muri Ukraine hama benshi bagaragaruka no kwijambo Putin yashikirije ejo mu ijoro avuga yuko bo bashaka yuko Ukraine yoba demilitarize nkuko bakunda kuvuga yuko ubu Ukraine yiziziwe n'abantu bafite ideoloji y'abanazi bagiye barica abanyagihugu benshi muri mu buseruko bwa Ukraine atankarora ahantu bita muri Odessa canke abantu bamaze gupfa muri Donbas yuko bavyagiriza abantu bari mu butegetsi bwa Ukraine ko harimo abanazi benshi yuko bashaka gutuza rero abo bantu bakavuga yuko badashaka kokipa Ukraine arivyo bitanga nk'umwize yuko intambara ishobora kutazofata igihe kinini naho
Augustin Vyukusenge umurundi wiga i Moscow mu Burusiya avuganaga na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi nta magari amapikipiki na bajaji bitwara abagenzi byemerewe kugera muri amwe mu mazoni y'umujyi wa Bujumbura guhera tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu n'icyemezo cyatangajwe na minisitiri ufite mushingano ze umutekano abatwara abagenzi baravuga ko bizabatera igihombo gikomeye n'inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi mugezweho na Desire Hatungimana
hari kuri wa gatatu mu nama yahuje umushikiranganji mu vyajejwe harimo umutekano w'igihugu yiposi kijejwe umutekano hamwe n'abajejwe intwaro mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganji Jean-Vendi Rakoguca yashikirize iyo ngingo intandaro y'iyo ngingo ngo namasanganya yabaye umurengera nk'uko uwo mushikiranganji yabisiguye
iyo zone yose twavuze ndabigarutse ko iyo yose indani kigimeze nabo tutahayo barajaji tahayo natiga cyane muri iyo zone kujya bayiderimisi imoto tubonayo ni moto y'igipolisi ni moto ifite plate ya leta gusa nta kinga dushobora kubona muri iyo zone yose ko bitangiye ita uraroba mugabo uranyobwa kandi umuntu arabiri bashikayo none ibyo tuzoba twarisize mu ngiro gushika ryari gushika ku itariki 10 z'ukwa gatatu itariki 11 azoba ari kuwa kane ibyo byuma byose ntacyo dushaka kubona muri iyo zone yabara amasosiye pe yabara amaki nta na kimwe
abagendesha ivyo vyuma mu gisagara ca Bujumbura bakina n'abiyo ngingo y'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu abakorera mu manuko b'igisagara ca Bujumbura babwiye bakunzi b'ijwi rya Amerika ko iyo ngingo ije kubirukana mu gisagara basaba leta gusubira mu iyo ngingo
nta muntu atahinduro umuntu umuntu agisibwe utuzi biriye ngaho ngo tuje hiyo akazi mu cyaba kikaraheze ni nkuko bavuga ati nyine bagafobora mu kirundi ati aha mu gisagara ntitubakeneye duganye diregiti bavuga ati ngo turazi biriye ngaho kunuko bagafobora nyine bakavuga ati aha biraheze ni mugende ntitubakeneye ngaha tugiye kubaho gute none ubuzima bw'umuntu muto muto wese barabuhagaritse mu
nta virusi matwe twa koronga n'abana bo kwicwa n'inzara barabukuntu bo tutunganiritse bakatikuwa hivi kwa gumaho tu kwa dukole.
Etu akiliteje kumungu akiliteje kumugaho yimuvye yarumuvye ye. Ye mnive rumuana sara tepe kusana ya handali yumvira. Yo yumvire lalaho isuwira kwa kabuga tinda ugoro yiveri nda hayo ngana. Wazora wangira ngoba bisuwire mmo. Wawafashita wanyagi huko. Yimu mbabali la chane wazora yungi hutu wawafashi.
Wakure nikira uchakanyo shanizyo kuhoni. Tocha tuwa hukute noone. Yowa burungu mkiri ya jaki venga za hehe. Utaja busi kila unidzo kuhuni. Hama franga yovoneka kwetu. Ziyo mabzocha viko lera hehe. Imoto ama kinga mawajaji. Hakuwepa mkisakara ngobi kuhuni. Anidzo kuhunda brema kukubeira. Haba nubocha ono nekarakani nubusuma kukocha uwa kukishi mugihu. Hama hori yosubira kuhuni kakavisi.
Wana vila wawachachane kwetu. Vila wawachachane kubeira. Tuma bitunza vano besi. Bitunzi mijangi tadu kanyi. Zebzo zose nyakuba umukuru w'igihugu arakwiye kuraba yuko natwereka yo batunitse ko leta ari leta nzenda ari leta mozi nibarabe kabisa nibarabe bategurure umva umunyagihugu azoca bagote
ishira mu gita umutekano wo mu ibarara ku rwego rw'igihugu rirashimiye ngingo y'ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu mutekano Nixon Habonimana narongoye iryo shira hamwe yabwiye bakunzi bijwi y'America ko hakwiye izindi nyingo merekeza kuko abari ko bafategwa inyingo atari bo bonyene batera amasanganya mu barabara
guhagarika abo bagendesha ivyo bikoresho nko kumengo no atari amasanganya menshi ego ku ruhande rumwe n'ivyo ahanini twoshobora kwamesha n'igihe batari bwaze aya matukutuku canke amamoto n'ibindi byinshi nticabuza ko haba amasanganya hobaho ico twokwita kwihangana kongana n'ubusa mu barabara y'i Burundi ico twovuga Torance 00 de Burundi aho abakora makosa bose boyahanirwa bataravye ngo ninaka canke ngo noyo oyi
ubushikiranganje bujejwe umutekano bumenyesha ko amasanganya yatewe n'ibyo byuma bizabujijwe kugera mu bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura yahitanye muri ico gisagara abantu 130 mu mwaka uheze 2021 amakuru abakunzi b'ijwi rya America bakura mu begereye ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi Atrabu avuga ko ku rwego rw'igihugu haharugwa amakinga taxi vero agera ku 244 ama taxi moto 900 na tukutuku zigeze ku 2,500
urakoze Desire hatungimana muri Kigali mu Rwanda aho bamwe mu basenateri basanga hari imvugo zikwiye kuvanwaho kubera ko zigaragara nkizicamo abanyarwanda ibice n'inkuru nyamakuru ijwi rya Amerika asumutakaboyi
Kibazo cyazamutse mu kigano nyunguranabitekerezo cyahuje abayobozi ba Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'abasenateri bwaga ku nshingano z'iyi Minisiteri. Senateri Kanziga Epifania, umusenateri washyizweho na Perezida wa Repubulika akuye mu basigajwe inyuma n'amateka, niwe wumvikanishije umwihariko kuri we n'abo ahagarariye.
Biravugwa mu muryango nyarwanda ko hari abanyarwanda bafite inyito itari nziza ku giti cyanjye numva ihabanye na ndi umunyarwanda kumva ko hari umunyarwanda witwa ngo wasigajwe inyuma n'amateka kandi u Rwanda rwubaka amateka meza nkumva rero ko niba hari n'ubushakashatsi iyo nyito yakabaye irebwaho ibya bikareba ibyagendeho ngo iyo nyito ibeho mu muryango nyarwanda bigakosoka
Ministre Bizimana Jean Damascene uyobora Ministeri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yagaragaje ko hakwiye impinduka kuri iyi mvugo
wagarutse ku kibazo cy'inyito ndetse n'abandi bivuzeho yabasigajwe inyuma n'amateka birumvikana ko bidakwiye dukwiye gufatanya izi nyito zishyira icyasha mu bantu tukazikosora ntihagire n'abakomeza nabo kwibona kwa kundi koko ngo bumve ko nabo kuko hari iyo nyito yigeze kubaho bikomeza kubaranga bikwiye gufatanya iki nacyo kikava mu bantu tukumva ko hari ibyaranze amateka ariko ubikingenzi ni umurongo w'abanyarwanda turiho wo kugira ngo nyine hatagira usigara inyuma dukwiye kugendera hamwe
abasenateri kandi banagaragaje uburyo kugeza ubu amateka yaranze igihugu atarabasha kuvugwaho rumwe senateri Uwizeyimana Evode agaragaza ko abandika amateka ubu bayavuga mu buryo bunyuranye bitewe n'ubwoko bw'umwanditsi
ni ukuvuga ngo inyandiko z'umunyamateka w'umututsi n'inyandiko z'umunyamateka uvuga ko ari umuhutu usanga zidahurugira ngo barandika amateka y'ibihugu bibiri bitandukanye ku buryo ibyo bintu nabyo bitera confusion mu babisoma ku buryo wibaza ngo baravuga amateka y'ibihugu bibiri bitandukanye muratekereza ku bintu bijyanye na objectivity ariko objectivity muteganya gukoresha mu nshingano zanyu kugira ngo mukureho iki kintu iyi equivoque iri muri domaine publique ni yihe
hari na bamwe mu basenateri bagaragaje ko hari bamwe mu banyarwanda bashobora kutazibona ama ministre Bizimana impamvu yasobanuwe na senateri Alex Mugisha
community nyarwanda ibazi nk'abambaye ingofero yo kuyobora senerije kandi benshi bafata nko kubumbatira inyungu z'abacitse ku icumu ese ingamba mufite zo kugira ngo ingofero muyiyambure muhagarare hagati abanyarwanda bagira ikizere cyuko mugiye gukorera ibyiciro byose by'abanyarwanda nizihe
Ministre Bizimana agaragaje ko komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide yayoboraga itari ishyiriweho kwita ku bacitse ku icumu. Ministre Jean Damascene yibukije kandi ko ministeri yahawe kuyobora igihura n'imbogamizi ko mu banyarwanda bakigaragaramo ivanguramoko.
Dufite challenge yo kuba ku munyarwanda wuzuye utarangwa na fanatisme. Fanatisme bivuga iki? Fanatisme ni ukuvuga abanyarwanda twagiye twiyumva mu byiciro twashyizwemo abahutu, abatutsi, abatwa. Hakaba abafana b'icyo cyiciro cyabo
mu kiganiro n'abasenateri ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda yagaragaje ibyo imaze gukora nyuma yaho iyi ministeri ishyiriweho ku rundi ruhande abasenateri bamugaragarije bimwe iyo ministeri ikwiye gushyiramo imbaraga ibyo birimo gushyiraho uburyo buhamye bwo kwigisha amateka yaranze u Rwanda Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Mamakuru y'imikino turi ku munsi wa gatandatu w'isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda abahatana barakora urugendo kuva Musanze berekeza i Kigali n'urugendo rw'ibirometero 1552 kuri wa kane mu Faransa Alexandre Genièse niwe wegukanye agace ka Muhanga Musanze Jean-Claude Munyandinda
Kuri wa kane hari hatahiwe agace ka gatanu k'irisiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu na agace ka Muhanga Musanze kareshyaga ibirometero 124 na metero 170 kuri gahunda yari isanzweho abakinnyi bagombaga kunyura mu ngororero berekeza ku kabaya bagatungukira ku Mukamira ariko byabaye ngombwa ko inzira zihindura ibyerekezo kubera ko agace k'uburengerazuba muri iyi minsi kibasiwe n'imvura y'urushyana ituma imihanda itabanyabagendwa abasiganwa bavuye Muhanga bajya Musanze banyuze ku giti cy'inyoni abakinnyi b'amakipe yose kuri 18 bari bafite inyota yo kwigaragaza by'umwihariko abasore b'abanyarwanda batangiranye morali yo ku rwego rwo hejuru cyane cyane ko bagombaga gusoreza mu bwatsi bwabo ni ukuvuga i Musanze aho basanzwe bakambika iyo barimo kwitegura Tour du Rwanda byatangiye guca amarenga ko agace k'uyu munsi kari bwerekeze mu bakinnyi b'abafaransa ubwo Alexandre Genièse ukina Direct Energy na Pierre Rolla wa B&B Hotels batereraga umusozi wa Buranga beretse abandi gihandure ku buryo bari bamaze gushyiramo ikinyuranyo cy'iminota 2 n'amasegonda 48 hagati yabo n'abari bakurikiye barimo umunyarwanda witwa Uwiduhaye ukina ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu abo bafaransa bakomeje umurego bazamuka kuri mukungu w'abakiri imbiri ku murongo usoza Alexandre Genièse yerekanye ko ari indahangarwa mu kuvuguta bimwe bita sprint yegukana etape ya Muhanga Musanze akoresheje amasaha 3 iminota 12 n'amasegonda 18 uwamukurikiye ariwe Pierre Roland yahageze nyuma y'amasegonda 3 umwanya wa gatatu watwaye n'umunyarwanda Eric Manizabayo bakunze kwita ka radio ukina ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu warushije n'uwa mbere amasegonda 19 Alexandre Genièse wegukanye intera ya gatanu ni nawe wari warabaye uwa mbere mu gace k'umusogongero cyangwa prologue ku cyumweru ku giteranyo rusange classement général wambaye umupira w'umuhondo n'umunya Espagne Angel Ruiz Madrazo mu ikipe ya Burgos BH yo muri Espagne ukurikiwe n'umunya Eritrea Nathaniel Tesfazion ukina Androni Giocatore mu Butaliyani bombi bakaba bamaze gukoresha ibihe bingana umunyarwanda uri hafi ni Eric Muhoza wa timu Rwanda uza ku mwanya wa munani arushwa n'uwa mbere umunota umwe n'amasegonda 36 bamwe mu bantu basesengura umukino w'amagare barasanga bizagorana ko hari umukinnyi w'umunyarwanda wakwegukana nibura agace kamwe k'irisiganwa ry'uyu mwaka kuri wa gatanu harakinwa intera ya Musanze Kigali ireshya n'ibirometero 152 yari Claude Munyandinda i Kigali
mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru yari yagize intambara yatangiye ejo mu gihugu cya Ukraine irakomeje umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Detmer aravuga ko abategetsi ba Ukraine batangaje ko ingabo z'u Rusiya zamanutse zigana mu rwa mukuru Kiev ahumvikanye ibisasu gaturika president Volodymyr Zelensky wa Ukraine yasabye ko intambara yahagarara hakaba agahenge mu gihe amahanga akomeje gufatira uburusiya ibihano iyo nkuru y'intambara muri Ukraine mwayisanga ku rubuga rw'ijwi ry'Amerika VOA news akadomo.com na radio yacu akadomo.com ni hano turangirije amakuru hamwe na mukubiri ya baro tubifurije umunsi mwiza dukomeze gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande dore umugani w'umunsi utwaje shebuja umuheto agerekaho n'agakeregeshwa ke murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.